VOA. Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ry'Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri munsi wa mbere y'itariki 23 y'ukwezi kwa gatanu umwaka uyu 2016. Muri kumwe na Frederic Munikije na
Eugene
Mukangusi yagiye kudushikiriza amakuru avugwa cyane cyane mu Burundi muri iki gihe. Amakuru twabwira ko akomeye cyane rwose ni ibiganiro biriko birahuza Abarundi, sivyo Eugene?
Nibyo, mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi. Ni nkuko Frederic abivuze koko, ibiganiro bihuza Abarundi niho amakuru ari bwibande. Ibyo biganiro byatangiye kwa gatandatu mu mujyi wa Arusha mu gihugu cya Tanzania, biyobowe n'umuhuza Benjamin Mkapa wahoze ari perezida wa Tanzania. Kuri iyi nkuru rero umunyamakuru w'ijwi umunyamakuru wa radio Bonesha FM y'Ibujumbura niwe twongera kwiyambaza, ni Pierre Claver niyo nkuru arimo rero gukurikirana ibyo biganiro, araza kutubwira uko byifashe. Turacyarimo kumushaka ku murongo wa telefone. Byari byo byose umuhuza mu biganiro by'Abarundi yamaze kubonana n'abahoze araba perezida, ubu arimo arabonana na societe civile, arabonana n'urwaruka ndetse n'abagore. Ubwo mukanya ndizera ko tuba twabonye Pierre Claver niyo nkuru kugira ngo atubwire icyo umuhuza yagejeje ku bahoze araba perezida n'icyo yabasabye. Bambwiye ku buhanga bw'ibyuma bambwiye ko habonetse Pierre Claver. Wiriwe neza.
Mire
ndabumva neza. Eh, wakomeje gukurikirana ibi biganiro bihuza Abarundi guhera kwa gatandatu, wanatubwiye uko bigenda, uko umunsi ugenda ushira, nibyo babagezeho. Nagira ngo tubwire kuri uyu munsi wa gatatu biganiro hibanzwe umuhuza yibanze kuki?
Ibyo umuhuza yatanguye ku munsi wa Mungu n'ibyo nubu atibandanya kubonana n'imigwi imwe itandukanye umwe ukwawo. Uno munsi rero kuwa mbere yabonanye n'abaserukira urwaruka, abaserukira sosiyete sivile, abaserukira abagore arimo abakenyezi, abaserukira imigwi y'abadandaji hamwe n'abandi. Ariko abo bose none ntaraheza kubakira mugabo nicyo gikorwa yakoze uno munsi.
Ye, hanyuma se abahoze ari abaperezida hari icyo yabasabye bo, hari icyo bamugejejeho?
Abahoze ari abakuru b'ibihugu nabone barabonanye bobo rero twamaze no guheza kuvugana mu kanya turavuganye, bamushikirije yuko ngo akwiye gufata intumbero yihuta kugira ngo bino biganiro bimare amezi atarenga abiri bobo mbere igishasha banasikize n'uko ibibazo cyane cyane biri mu gipolisi no mu gisirikare ubwicanyi butandukanye ari byo byokibandwa bifata imbere ibiganiro bikabandanya mu nyuma.
Abo urwaruka se na sosiyete sivile cyangwa abagore nabo bikorera ku giti cyabo, hari abo mwabashije kuvugana ngo utubwire nka bimwe mu byo basabye cyangwa se ibyo we umuhuza we yabasabye?
Oya, abo ntiturashobora kuvugana nabo kuko hari abo akiri kumwe naho, abandi bari mu kindi gisekuru by'abamenyeshamakuru tutayemerewe gushikamwo. Ariko n'ubundi ibibazo ababaza ni bibiri, abaza ikibazo ati amasasu ari mu Burundi ahagaze kuki, akababaza n'umutsi babona wotorerwa ayo masasu. Ejo niho byose bahuriye hamwe bagafunga ijambo rimwe.
Ibiganiro bazabisoza ku munsi w'ejo.
Ibiganiro bazabisoza ku munsi w'ejo niho bose bazohurira hamwe maze agashyira ahabona ibyo bavuganye n'imigwi yose, hanyuma bakagira icyo bafunditse. Ariko ko atari ibiganiro nyezina, bavuga ko ari ukubaza imigwi itandukanye nyene babona ikibazo cyo mu Burundi n'inyene cyo kurega umutwe.
Ye, ndagushimiye cyane Pierre Claver niyo nkuru. Ukomeze udukurikirane ayo makuru, ubwo mukanya uraza kutubwira icyavuye muri uwo mubonano wa Benjamin Mkapa umuhuza mu biganiro by'Abarundi n'iyo mirwi itandukanye. Ndagushimiye cyane.
urakoze Jenny urakoze nawe Pierre Claver niyo nkuru ku makuru heje kudushikiza iyo kuntu ibiganiro biko yagenda irarusha tuvuga ko ari kiyago unaho rero nicaje cyo kubashikiriza kiganiro giha ijambo abanywanyi bi radio ijwi rya America kiganiro naco nyene kija kwibanda cyane cyane ku kiyago kiriko kirabera irarusha muri cyo gisagara cyo mu gihugu cha Tanzania araheze iminsi rero ibiri abarundi batanguye kiganiro kirongowe mu umwunganirizi Benjamin Mkapa yahoze ari perezida w'igihugu cha Tanzania yamara muri cyo kiyago hari imirwi n'imigambwe itacitavye nkuko hari imirwi hamwe n'imigambwe itatumiwe mu mihari itatumiwe harimo Senared uhanira hiwahirizwa nyamasezerano yarusha hamwe n'intwaro ya demokrasi batumiwe muri ivyo biganiro ni leta y'u Burundi indi migambwe irimo imigambwe itavuga rumwe n'ubutetsi abatetsi bahoze barongoye Burundi abatetsi bari mu mashirahamwe atagwanira inyungu za politiki hamwe n'abatetsi barongoye amadini hariho imirwi y'ugwaruka harimo abafasoni nkuko mwavyumvise subwa mbere ariko abarundi bahurira mu isara ca Arusha bakanapfundikana amasezerano y'amahoro icibonekeje nuko ayo masezerano atahaye akaryo abarundi ko kugira amahoro arama amara igihe kirenga imyaka nka 15-16 aha twakwibutsa kandi kwibiganiro bihuriza abarundi mu bisagara vya Tanzania vyatanguye kuva kera hariho nibiganiro hariho abantu batiyuka ko habaye nibiganiro bihuriza abarundi vyabahurije mu gisagara ca Mwanza aho incuro nka zibiri aho muri Tanzania nyene mbega ikintu gituma abarundi bama bayaga amasigara cicaro hanyuma bagakinira gusubira gutunganya ibindi biganiro nikihe mbega ikintu cokorwa kugira ngo ibiganiro abarundi batangwe bizobe bibaye vyanyuma baganire batabeshanya kugira ngo Burundi n'abarundi baruhuke nikihe mbega ikintu mwosaba abanyapolitiki hamwe n'abandi bose begwa n'ikibazo c'amahoro mu Burundi nikihe uyu munsi rero kuri ibibazo byose twatumiye abashinga ntahe turi kumwe ngaha twatumiye president Sylvestre Ntibantunganya yahoze arongoye Burundi mwiriwe neza president Ntibantunganya
abarundi bose bariko baratwumviriza n'abandi bariko bakurikirira ibiganiro byanyu
murakoze cyane rwose kuba mutwitavye turazi ko muriko murakurikirana ibiganiro bihambaye kandi n'ubu hariho amanama ariko arabandanya murakoze rero kuba mwashoboye kutwitaba
yego menana murakoze ko mwadutumiye
yego tutarinze gutevya ariko mukurindira ko turonka abandi bashitsi twatumiye nashaka mwe muratubwira ibintu byifashe gute mwa mwabonanye n'umwunganirizi cyangwa umuhuza
n'umuhuza kuko bamwise mu gifaransa ro facilitateur hanyuma kandi nkuko bivuze twarabonanye kuko yari yadutumiye anashaka kwibutsa nkabo bari kuradukurikira kutwe twatumiwe nk'abahoze barongoye igihugu cy'u Burundi nico gisigura kwa jewe ni ngaha yarusha gurikirana ibiganiro biriko biraba
hariho amakuru avuga ko hariho imirwi kana mashirahamwe itatumiwe imigambo yo mu Burundi irarenga 44 muri baza kwico kibazo ari kibazo gihambaye cyane rwose tuzi ko hari imigambwe myinshi cyane rwose mu Burundi
imigambwe ni myinshi mu Burundi kandi si bibi ni byiza mugabo igihambaye nuko umugambwe wose ukora kugira ngo ugire icicaro n'ijambo mu gihugu ivyo birumvikana hanyuma iyo hari rero ibiganiro wagenywe kugira ngo awe umuhuza araraba ikibazo bamushinze ingene kimeze hanyuma akagerageza kuraba mu gihugu ico kibazo kirimo abambere kiraba kugira ngo bashore kutorera inyishu ingorane kiba cateye muri ibi kandi rero biriko birabanga yarusha twaje tuzi kandi ndubundi ko biriko biragenda ko atari ibiganiro nyezina ahubwo ari ukubandanya kuraba hirya no hino ingene ikibazo c'u Burundi cifashe abo gitumigwamwo ningene rero ibyo biganiro byotunganywa kugira ngo bimaze gutangura bigende neza
abo bitumirwa ngo ni bande ko twavuze ko hari imirwi myinshi kandi imigambwe myinshi ikintu umwebwe mubona cokorwa n'ikihe imigambwe yotumirwa niye
ugiye kuraba ingene ikibazo cifashe ukaraba aho catanguriye kubaje bagira bati
twebwe turahakana yuko ibyizwa nshingiro ry'u Burundi n'amasezerano y'Arusha rikomoka ko cyane cyane hagira uwo birenga ko urazi ko hari cyagiye havugwa ikiringo cha gatatu cy'urongoye wararongoye u Burundi icyo gihe. Hanyuma hakaba rero abavuga bati hari ingingo zo masezerano y'Arusha n'ingingo zo mu birashingiro bibuza ku ico kiringo urongoye igihugu yogira ngo aragifitiye uburenganzira. Ubwo rero je nafata yuko ari uruhande rumwe. Hari uruhande rwa kabiri rero rw'abagira bati arafitiye uburenganzira, ubwo n'uruhande rwa kabiri. Ndibaza rero yuko hari ibiganiro abari muri izo mpande zose babifitiyemo uburemere atacyo buza ko baza muri izo biganiro, ahubwo icokogwa ari uko bose boza kugira ngo haboneke umuti.
Mugabo kandi muravye nyuma
ndegatoye ikindi nokongera ko nuko inyuma habaye ingorane mu gihugu zatewe n'icyo kibazo. Izo ngorane twaziboneye mu bwicanyi bwatwaye abantu bamwe bavuga yuko ariko aregereza igihumbi, byatumye kandi haba abanyororo benshi mu gihugu, byaratumye kandi haba n'abarundi barenga ibihumbi amajana atatu bamaze kuva mu gihugu cy'u Burundi bagahungira mu bihugu duhana imbibe. Hariho n'ibindi bibazo usanga biraba ngubwire uburenganzira bwo kumenyesha amakuru wa muntu yidegenza ibyerekeye amashyirahamwe adaharanira ibyiciro bya politike
ntibaciriyemo
byose. Urabona ko ari ibibazo rero uri kurarondera abo bironderera inyishu utegetswe kuraba neza mu buzima bw'igihugu woshora kugiramo ubuhara hanyuma akajya muri ibyo biganiro.
Ntabakiriyemo president bantunganya mukubitije amaso inyuma mukaraba ryashitse mu Burundi muribaza ko hariho uburyo bwari hari kuboneka ubundi buryo abanyapolitike bose haba leta abatavuga rumwe na leta bwo kwitwara ukundi kuntu kugira ngo ivyo muvuze byose izo ngaruka zose mbize baye ntizibe. Aho twovuga kandi ko two kwibutsa ko ikana sentare ijejwe bwirizwa shingiro yari yafashe ingingo ivuga ko kirya kiringo cyari gushoboka abarundi bari gushora kumvikana cyangwa bakaje hamwe abanyapolitike baje hamwe bagatsinda president uva ko yatashaka kuva ku butegetsi cyo gihe.
Ugarutse ku kibazo wamumbaza n'isi yose kandi namaze kwishura kandi urabona ibiganiro biriko birabera ngaha y'Arusha zivuga ruka kuri icyo kibazo gusa. Erika ibyo bibazo icyo ibyo bindi bibazo wumvise bivugwa byaje kubera icyo kibazo cyo kurenga ku ibwirizwa nshingiro kurenga ku masezerano y'Arusha yabaye nk'ingaruka. Ingaruka rero ni nka kurya mu mwaka w'1993 harabagandaga uyu mukuru w'igihugu hama biragira ingaruka biratera n'intambara mu gihugu. Mugabo ntawaje kugira ngo reka tuze kurondera umuti wa kiriya gusa n'izo ngaruka usuzironderera umuti. Intambara ibaye yaragize ingaruka mu byasambutse mu gihugu abantu bagapfa abandi bagahunga izo byaranderewe umuti. Harabaye ingaruka mu byerekeye itunga ry'igihugu izo zagiye ironderewe umuti. Urabona ikibazo kiza rero ubwa mbere ushobora kubona ko ari gito hanyuma ibyo kibyara ugasanga biragoye. Niyo mbere iyo abantu bateze kukirongera umuti kenshi inyuma baca bagenda kuganira bati none twobigenda
ntibantunganya icyo kibazo
cyari gushobora kuronga umuti imbere y'ubose bishamo gushaka.
Yego turakigaruka ko ariko ndabona hariho n'undi mutumire ashitse mu kanya turi kumwe na Bernard Ntungwa nayo akaba rongoye FNL mwiriwe neza mushe nta Bernard FNL ya iragija Remy Gahutu mushe nta Bernard Ntungwa nayo mwiriwe neza ego mwebwe umugambwe wanyu cyanki umurwi wanyu ntibatumiye yarusha nashaka mutubariye ukuntu ivyo biganiro bikoragenda mwavyumvise muvuye iki kuri ivyo biganiro n'ukuntu imirwi yatumiwe.
Ubwambere ku mugambwe wacu FNL bijyaga uturemi warusanze ufisi ibibazo kuko hari uruhande rushigikiye leta CNDD-FDD aho umugambwe bawuhaye pastor Habibana hanyuma jona bicegera cya Kenese wadutaye inyuma na Kenese bamuti inyuma bitisunze amategeko
ikibazo turiko turavuga ubu ni kibazo cy'ibiganiro vya Arusha woje kuri ico kibazo ibibazo mufitaniye niyo migambwe yindi tuzobigaruka ko ikindi gihe
nari ngombye gusa guha umuco abariko baratwumviriza kugira ngo amabi asangiwe n'uyo bawuhaye ntibaze batuharure kwejo ku byerekeranye rero n'ibiganiro novaho cya biganiro biriko biraba kuko ibiganiro byagomba kuba ari ibiganiro bizanira amahoro abarundi bose abo mu bwoko bwose
ibyo biganiro ntibirahera ubona gute ko ata mahoro bizozaniye abarundi
nuko uravye ababitumiwemo nta bantu uvuga ko batavuga rumwe na leta babitumiwemo ubwa mbere hariyo leta abaserukira leta n'abaserukira imigambwe bicuditse na CNDD-FDD cyangwa niyo leta irongowe na
ivyo umuperezidante Ntunganya arashaka kubibeshuza ariko tubaze n'ubundi mushikira ntahe mbona ari ngaha ku murongo Idefonse Rugema amwiriwe neza namwe
mwiriwe ngundikije
mu imbere yo kuduha ijambo abanywanyi b'i radio ijwi rya Amerika ariko baratwumviriza nashaka namwe mubwire ico mutubwiye ku biganiro bikorera birabera yarusha ikintu mwifuza ko vyoshika ko niki
ego ibiganiro yuko birabera yarusha urumva si ubwa mbere bibaye kandi n'abari muri vyo usanga ari abari muri yarusha ya mbere reka tuvuye ku yarusha ya kabiri mugabo rero icizere cuko ashobora kugira ico bivuyemo ntacho tubona kinini by'ukuri kuko harimo abanyepolitike tutazi intumbero yabo y'ukuri kuko nituzi yuko ari ukugira batunganye ibintu byabo bya politike by'ukugabura ibyicaro bya politike canke ari by'ukuri by'ukurondera amahoro abarundi bamwe bamaze kwangara abandi babona abarundi bari benshi barahasize ubuzima muri iki gihe abandi buzuye amabohero ikintu cyo humuriza abarundi muri ibyo biganiro nico tuma umurundi wese asubira mu gihugu akareka kwangara umuntu wese ari mu ibohero ubutacyo yagirizwa by'ukuri agasubira gataha iki ibintu bikuru n'uko imbere yuko ibi biganiro biba nibaza yuko abarundi na nkuko namande bivuga bakwiye kubahukana bakavugana ukuri tutiwe turaja kurondera inyishu hanze y'igihugu ibi bintu imanda ya gatatu izabaye impari zari kuja mu bintu bya demokrasi abantu umuntu akavuga ikintu ntacumvikane ko n'uwundi mugabo ntakizire ibyo rero nibyo zishe igihugu urumva rero ibyo twiyumvira tubona yuko aho ibintu bigeze kugira ubwicanyi buriho buhagarare abanyagihugu basubiye mu gihugu biyumve ko ari abarundi abariko bararenganywa mu mahohero basubire mu buzima bwabo bwa misi yose ivyo bintu tubona yuko abashigikiye ikiringo cya gatatu n'abatagishigikiye nibo ari bakwiye kwicarana bakavuga n'ibyo bikenewe bagasabana n'ikigongo bakavuga ati nyabuna turiko turiyandagaza mu makungu reka turabe ingene iki kibazo twogitorera umunyishu hanyuma dutegure ibyo bintu za politike aho nshatse kuvuga bategura amatora azokurikira mugabo bumvikanye ingene muri iki gihe abonye politike bo muri opozisiyo bohabwa uburenganzira bwo gutegura amatora azoza
nayo muravuze Idefonse mu
byo bya gatatu kandi biriko birica abanyagihugu kandi biriko birangaza abanyagihugu nibaza ko izo bintu ataco bizoshikako niturabe ingene ibintu biriko birangaza abanyagihugu biriko birisha abanyagihugu byohagarara ubu nyene
Idefonse muravuze ikibazo gihambaye cyane rwose cyo kwiyandagaza amakungu ico kibazo tura kigaruka ko ariko reka duhe ijambo abanyamanyi radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Dieudonné muri we neza murafise kibazo murafise icyumviro turiko tuvuga cyane cyane ku biganiro ku kiyago kirahuza abarundi mu gisagara cya Arusha muri Tanzania hari ubutumwa mufite
ego nategereye namaze kubyumva ego ndamukizanya kuwa mutumire Sylvestre Ntibantunganya
arakumva
ego n'uwo mutumire bari kumwe wese ndabaramukije
ni barakumva duga ku ijambo
ego ku giteke ego ku kibazo cy'iwanje nshaka kujya ko kuja mbere aro
ego duga ku ijambo turakumva
nashaka ndamwibarize ku byerekeye sinarede ko ndiye turabona ko bisa nuko base ko ijya mu biganiye nka president Sylvestre Ntibantunganya yo hanura iki leta ko twumvise ivuga ngo ntizoganira n'abantu abantu babicanye kandi abasinarede ariko bakeneye kuganira nabo ahubwo cyo tugosaba umutiso n'ukuganira niboreka kutumira abasinared nayo babatumire baganire bumvikane ku kibazo ku kindi kuko urabona batatumiye naho urabona ni bya bintu nyine by'intambara tubona turiko turabona n'abanyagihugu turiko turapfa tuzira ubusa barayo babatumire nayo ego nkavuga kuri cya kabiri naco nkavuga kuri Nyamitwe nawe aro
duga kwijambo nyarutse turafite abandi baturindiriye
ego cyo nasaba usaba Nyamitwe nawe yarakwiye kuraha kumwe ne yovuga neza kuko urabye Nyamitwe ijambo avuga ngo nta bicanye boganira ari cyane ni bo boganira kuko urabona nkatwege bamwe bamwe turiko twishwa n'amagenade tuzira ubusa ni baraye kumwe ne boganira nabo basinarede kandi bari he kuza baradadaza kuko kudadaza sico siwo mukini ni cyo kibazo cya mbere bakwiye kuganira ku
murakoze urakoze Dieudonné dusabe president ntantunganya agire icavuze mu majambo make cyane gose ku bintu Dieudonné ashikirije ariko agaruke no kuvyashikirijwe na n'umushyaka de defense bwema hamwe na Bernard Ntungwa nayo umwe avuga ko abanyapolitiki yarusha atakizova yo kubatabwira n'ukuri eka avuge ikintu yibaza kuri ivyo biganiro nakizera afite ko hari ico bizova mu president ntantunganya
cyamire no vuga nuko ibiganiro nyezi na bitaratangura na bivuze tugitangura ubu umuhuza ico nabonye ari karakora no kumviriza hirya no hino abashoboye kwitaba n'abandi mbere muri aba bagenda bashyigikira uyu mugambi mu Burundi ingende ibiganiro byotunganywa harimo mbere n'ico kibazo uyu wanyuma agarutse ko cyo gutumira bose bashobora kugira ico baterereye kugira ngo haboneke umuti ukuri ushobora kuzotuma ingorane zimaze iminsi dushobora kuzitorera inyishu jewe ndumva koko abagira bati batumire bose na senarede irimwo koko uwo wese ushobora guterera kugira ngo amahoro agaruke kugira rya byose mbere n'abagenzi banje bagiye badondagura bironga umuti ndibaza ko ari ngombwa ko yotumigwa buriya kuvuga ngo na kandi dushobora kuganira si byiza kuko turanibagira n'ikintu no kwita ko ari ubuhumure mu Kirundi bavuga bati burya ukuri guca mu ziko ntigusha uri we wese uburi mu bavuga bati ndidushigikiye ikiringo cya gatatu ura ugira uti turagishigikiye ubona byateye ubwicanyi nk'ubu bwabaye byateye ugupfungwa kw'abantu nk'uko kuriho byateye uguhunga kw'abantu nk'uko kuriho muraheza mukaza muti reka tugende kurondera ukuri
ndabasabe president ntibantunganya muze muramba inyishu ngufi
hamwe abantu bashwanye bagira bati reka tuze kurondera intahe kubashinga ntahe ufite ukuri rero naho umuntu yoza abesha gute kwa kuri kuraza kukaza icyiza ni iki iyo mugiye kuganira muganiriye mwese mwuguruye umutima muraheza mugatora igishu ibahumuriza mwese abarundi ubundi tsido twokwigishijwe tumaze kumenya ingene twagiye mu biganiro yarusha bigatuma turonka amahoro yakwirikiye turonka ibyagiye binduka mu gihugu kandi byashimishije bose kuvuga rero ngo naka nitwoganira je nibaza ko atari nzira nziza ahubwo uragira uti reka ndamujane imbere y'intahe ninasanga ari umubeshi nsabe abafashije abahuza bamukwiteho naye mu gahanga niwashaka mbere utanze no umubeshi yanguha n'ibihano ukayimusabira
icyo kibazo president ntibantunganya cyo kutavuga kuri n'ikibazo cashikirijwe n'abanyapolitike bo mu migambwe yose nashaka mbaze abandi bashingana turi kumwe ikintu cyo tuma ibyo biganiro igihe bizotangurira canke muri ico kiyago barimwo ikintu cyo kokwa kugira ngo bose bisunge ukuri reka tubaze umushyaka ntahe idefense yashikirije ico kibazo rugema hoko guki kugira ngo araba ariko arabonana n'umuhuza ikari mu biganiro bizoba ukuri kuje imbere maze abarundi baruhuke
egume ico twibaza ku nuko nkuko nabivuze abari muri Arusha bari muri ibi biganiro bya Arusha bamwe bari mu biganiro byabaye mu 2002 urumva nibaza yuko kuva ico gihe gushika ubu muri izi ngorane dusubiye kwinjiramwo hariho icigwa boba barabikuyemwo icigwa cuko irya Arusha ya mbere itoba yakurikijwe hariho ibituma ivyo rero hariho ingendo yo kugira bafate bavuge bati reka dukosore ibyo twa amakosa yoba yarabaye hanyuma ikindi naco duhindura ingendo turabe yuko byukuri turi ngaha kugira duserukire abanyagihugu kuko nibo bariko barababara abanyepolitike bo murabona yuko niyo batumvikanye sibo baje gutana mu mitwe usanga arabanyagihugu ubwo gwaruka ni usanga bariko barababara
ego me guhindura ingendo niki gihambaye cyane gose mu shyira ya defense rugema rika ariko ndabona akanya kariko kwatujana mu nyishu ngufi ngufi cyane gose reka imbere ko tuca kundi binwanyi tubaze
twasaba gushika ko kwarugira rero barabe ingene bokosora amakosa yo yarabaye hanyuma bavugana ukuri hariho nk'ibintu mu Burundi hari ingendo yo kubona yo kumenga tugenda turimira kugwiri kuko hari amakosa tubona tukayirengagiza tukabandanya hari nko nk'ibintu no vuga byikumigwa nibyo bikomeye muri iki gihe ikumigwa inshatse kuvuga nkaha murabona niba bafatiye ku bintu by'ubwoko kugira barabe yuko boshira ubwoko imbere kugira abarundi bumvikane ivyo niba barabivuze niba kurikiza ubwoko bwose ngira imana ngaha ko turi kumwe na nyakubahwa president ntibantunganya yaratwaye igihugu ico kintu no kimubaza nk'ubu muri constitution baravuga gusa bahutu n'abatutsi ariko murazi neza abatwa nabo nyine bakwiye gukwegeramwo nabo nyine ntibari muri constitution abaganwa n'abantu n'abandi barundi bari kwabo sabahutu kandi sabatutsi ico kibazo niko kibakirengagiza
nico ico kibabwiri ibintu ico kimubaza mushiga ndahe kiri mu bibazo akiye kwihweza
bigende bibandanya mu nzira nziza kugira ngo ejo nejo bundi ntagire abantu basura kugumuka bavuga ati twararenganijwe
yego mukanya gatoyi mushya ntahe Bernard ntungwa nayo mwavuze ko ataki ntumubona cyo vuba muri ivyo biganiro vya Arusha uko kutizera abarundi bari hariya mu gukura kuki amajambo make cyane gose yakanya gato
murakoze icambere gituma atamwizero tugira nuko abaduserukiye muri ivyo biganiro nabantu nkuko abandi bamaze kubivuga baserutse mu biganiro mu 2000 bijya byadushikanye ku masezerano ya Arusha hanyuma abo baduserukiye akaba hariho ibyo bari barafunditse batigeze bikurikizwa kandi ataco babivuga ko no baza nka president Sylvestre ntibantunganya ubwavyo ibiganiro vyabaye hagati ya Frodebo na Iprona kandi ubwicanyi bwa 1993 bwabaye hanini hagati y'abafrodebo n'abaporona kuko bamwe bagiriza abandi ko bamwe bishe mu perezida abandi bakica abatutsi ariko uyu munsi ibyari gutuma amahoro aboneka ntacyo babivuze ko nabo nyine nacyo ndigera numva bivuga ko amadiskuru yose yamavuga article ya gatandatu yo mu masezerano ya Korodarusha iravuga ingene bari guhamagara umugwi oni ukagirwa amatohoza ajanye n'ubwicanyi bwabaye mu Burundi igihe cyose cyarenganye ntabyo bakoze abatezo kubikora hanyuma uyu munsi president Dai yarapfuye kandi ntiyiyishe ntacyo bigira bavuga kugira ngo batohoze icishe president Dai uravye abatutsi sinzi nabo n'abahutu sinzi nyine barapfuye nabo nyine nta muntu n'umwe yigera bavuga ko nuko kuvuga rero ko umugwi uri ngaho
icyo ni cha kibazo kiri mu bibazo byo kudahana mu Burundi mushyana Bernard
ndi kuvuga kukijanye n'ivyo biganiro gituma tamwizero hari ico mwambajije
yego menaje
tamwizero hari kuko abatakoze ubwicanyi bo 1993 bari kubakora ubwicanyi bw'iki gihe niyo leta yahuru nziza iri kicica abanyagihugu kuko abantu benshi bataye ingo zabo bari mu mahanga abandi bari mu makambi y'impunzi abandi bigo baricwa batabwa ntibamenye iyo batawe no kuvuga ngo abantu baduserukiye nta kintu na kimwe bashobora
kuvuga ubwicanyi mu Burundi muri iki gihe uri kubikorwa n'impande zose mu cyane ntahe Bernard reka duhe ijambo umunyanyu radio ijwi rya Amerika Jean Bosco mwiriwe neza murafite ikibazo murafite icyumviro mu nyarutse akanya gato
ego bwa mbere nshaka mvuge gerageze kuraba ku bintu byabiraho mu Burundi ndabona yuko umenga abanyepolitike nk'uko badakunda cyane abarundi batwara ubwo ndabona yuko impande zose hari amakosa akorwa mu gabo gusa kimwe gusa nuko abagwa mu muhori atari uko ari bo bakora ibyo bavuga ikibazo nashaka mvuge ku bijyanye n'ibiganiro bahaye baravuga ko twumva yuko batumiye imigwi itandukanye kandi turazi yuko kugira ngo habe umuntu aje hagati y'abantu batazi Oh, turazi yuko abantu batatse bazi bavugana sinzi gusukuntu bashobora kuba babibona ariko sinzi yuko uko abanyagihugu bamwe bamwe tubyibaza rerema yuko aribyo aribyo
yegume urakoze Jean
Bosco abantu batatse mugabo bakaba badashaka kuvugana nabo bizoherera hehe abanyagihugu baguma bagwa mu nkorera bishwa basubiye
ikibazo cawe Jean Bosco n'ikibazo na Dieudonné yari yabajije ariko reka tuje no kumushyira president ntibantuganya agire icavuze kuri ako kizero gake twumva abanyagihugu bafise Jean Bosco avuze ko amakosa eka ubwicanyi ukorwa n'impande zose ariko abagwa mu mporero kenshi na kenshi ari abanyagihugu ikintu cyakorwa n'ikihe kugira ngo abanyapolitike bose president ntibantuganya baba abari ku butegetsi canke abari ababugwanya bakore ukuntu atamunya gihugu yoshora kugwa mu mporero zizo mpari nizo ndyane ziri hagati ya umuntu umwe
ubwa mbere no vuga yuko abanyagihugu bavuze bati turafise amadida n'ivyumvikana ereka kuko umunya gihugu ndi yaremewe kugira ngo atebe ingorane na cyane cyane iyo ari ingorane zivuye kwa murongoye cyane mbere zivuye kubipfuza kumurongora umunyagihugu yama yipfuza kurongorwa neza abamurongoye bakaza batora inyishu n'ingoga z'ibazo afise aho kwama barindira bigashika ku ngero mbi nk'izi turiko turabona mu gihe cya none aho ndabumva rero ica kabiri abanyagihugu ariko nabo nyene ntibojamiranya abantu mu gihugu cy'u Burundi abanyapolitike si bamwe urashobora gusanga hari ibigaba ngaha a urashobora gusanga hari nabandi wogira uti koko ibibazo barayifata uko biri bakavuga uko biri kandi bakerekana n'inzira twocamwo kugira ngo ibyo bibazo bitore inyishu aha mbere nagira n'ishure n'umwe mu bari ko baravuga muri aba dusangiye gutumirwa cyane cyane kuri ibyo bibazo byerekeye urupfu rwa president Melchior Ndadaye ivyerekeye izari byateguwe kugira ngo tuzomenye ukuri kuri kahise ku Burundi aka kahise kabi mbere benshi bakunda gufatira ko kugira ngo basigure aho bahagaze n'intumbero yabo mu gihe cya none byaragiye biragorana ariko no bivuga kuko iyo Arusha nicyo gituma mbere abantu bavuga bati twubahiriza amasezerano ya Arusha twari twemeranije ibintu bitatu byoja mu buryo kugira ngo duhangane n'ibyo bibazo sinzi ko nobirandagira ko byose nabiheza
ibyo nibaza ko
gishika icagiye gishika nuko abanyapolitike koko na cyane cyane abari bashyize ku butegetsi inyuma y'amatora yo mu 2015 bagiye bahindagura byinshi gushikaho mbere itatumanya munini kugira ngo bije mu ngiro murabona n'uyu mugwi ujejwe kurondera ukuri no kunywanisha abarundi n'umugwi utaramara n'imyaka itatu kandi ari ibintu byari byategekanijwe kuva muri kiriya
gihe ivyo byose biri mu bibazo bihambaye cyane rwose president ntibantunganya ivyo biri mu bibazo bihambaye cyane
ya ukuri abarundi dutinya ukuri kuko buriya ukuri kurakiza ukuri kurakiza kuko iyo ugumije ku mutima wawe ikibazo utakirondereye isiguro n'icyo yayo biragukurikirana mu buzima bikakonona
ukuri niko twogaruka ko president ntibantunganya ukuri
bakarondera ingene bongera bakanywana neza atangorane
ukuri ni kintu gihambaye cyane rwose niko bose bagiye baragaruka ko turafise ubundi munywanyi w'iradio ijwi ry'Amerika nibaza ku murongo wiwe usa n'uwagiye reka tugaruke ku mushya ntahe Idefonse Rugema mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose cy'abantu abanyapolitike bagiye Arusha haze imyaka 15 gutyo ari kenshi na kenshi ubona basubiyeyo icyo kibazo umuntu akora ikibazo gute ni kuki mubona ko icyo ari ikibazo
ibyo tubona ko ari ikibazo kuko nk'uko nyakubahwa ntunganya yaheje kubivuga nuko hariho ibintu bari barafunditse bari barumvikanye barumvikana n'ingene inyishu batoye bozishira mu ngiro kugira abarundi ntibazosubire kuja muri izo njyane ariko byinshi turabona yuko bitigeze bikurikizwa hanyuma rero icyo nico tubona yuko umengo byo yoba yarabaye inkurikizi yo kugira hasubire kuba izindi ngorane urumva rero muri iki gihe murabona yuko hasuye ku bindi biganiro harimo abo bari barabigiyemo bwa mbere harimo n'abatwara bashobora kuba benshi batari muri ibyo biganiro ariko rero igikuru si kuvuga ngo ni nabari barabigiyemo bwa mbere batoba boba baragize amakosa kudakurikirana ibyo bafunditse igikuru ni ukuraba yuko ibiganiro bigira bibe ubu turavye ingorane turimo ubu ikintu cokorwa kugira abanyagihugu basubire kwizera abatwara abanyagihugu basubire kwizerana basubire kubana mu mahoro ni gicokorwa aho niho hari kibazo aho rero jewe novuga ikintu gishobora kuba intambamyi ni iyo kumirana y'ukuvuga ngo bamwe baritaba ibiganiro abandi ntibabyitaba aho rero niho hari ikibazo ikindi naco no kongera ko murazi mu Burundi kubera ubukene murazi yuko abantu bose biga bashaka gukora muri leta bumva umuntu wese abonamwe leta yuko ari we mukoresha aho rero hari
ingendo ikibazo twigeze kuvuga mu minsi yahera
kera canke abariho bakaraba ibindi bintu mukora bidashobora gutuma bagwanira ibiti bya politiki kuko ngaho bica bituma bagira ibindi bintu bahishije bituma abanyagihugu bagwa mu mporero
ico ni kibazo kimwe mu bibazo bihambaye bazo kwicarira kuko Burundi ni utona leta ni ntoyi abaheje amashuri bose eka ugira nk'uyu mutima muvuze ukutangura kugira kwikorera nk'utwabo ariko reka mbaze n'umushya ntahe Bernard ntungwa nayo mukurindira abantu banyu radio ijwi rya Amerika mwavuze ko mutemera bizova yarusha ariko ko abo bategetsi bari yarusha deja bashitseyo bari kuraganira murashaka kutubwira ikintu mwifuza bokora ikintu mwibaza ko bokora kugira ngo mu Burundi hasubire hatekane niki mukanye gatoyi umunatumwe
abariyo ntacyo boshobora gukora kuko ibyo bari gukora byarabananiye bari mu magaburanya makurondera ibibanza ariko jeje no uvuga nuko umuhuza yokwikubita gashi agatumira abantu bandi ibiganiro vyega hari nk'umuhari witwa Morena uyobowe n'umututsi kandi mu biganiro bikubera hiyo abatutsi bariko basemera ko batahaserukiwe uwo muhari ntiwigeze utumirwa hari Senarede iburikiwemo n'abahoze bari mu migambwe myinshi yagiye no mu biganiro mbere aho bariko bakomendura uko batatumiwe naho nabo nyene basa n'abariyo hari imigwi igwana leta yavuze ko itagomba kwicarana nabo nibyo ntibashobora kwicarana kuko ntibaratangura kugwana igihe bugwana bakayumvisha amasasu kuko hariho
Bernard ntungwa nayo ibintu by'amasasu n'ibigwano n'ibintu byo mu bihe byaheze niba ushaka gushikira ubutegetsi ukoresheje ibyo bintu n'ibintu byo mu bihe byo gusubiza inyuma igihugu reka duhe ijambo ubundi munywa nyuri radio ijwi rya Amerika turi kumwe ngaha Havyarimana mwiriwe neza Havyarimana muratwumva
ndabumva ndamugereje umusomyi
arakumva duga ku ijambo
kibazo cyane nagomba kubaza nagomba nzimbaza umutumire
ukwegera telefone ukavuga cyane
ndiko navuga cyane
yego
nagomba mbaze umutumire kibazo kijyanye ko wewe ko ari mu rwego rwa Senarege wewe akaba yari icyabye utumire none ko batagihurije ko abona yuko abari muri Senarege bari mu makosa yahe nawe yaragiye muri icyo kibanza agaserukira abandi none ubona icyizere abanyagihugu batokuramo ari icyahe bamwitaje kandi abandi ikindi nacyo ko tubona yuko ntashobora kwicarana n'abo bantu bagombye kugira amategeko n'ibindi none ko batarimo ngaho kandi akaba ari bo baguma batera guhagarara mu gihugu n'abantu ntibabandanya bapfa bivuye kuri abo badabanganye na leta kandi nabo abo baduserukiye aribo bari mu biganiro ibiganiro birimo bizotuma riri abo bandi babakuye urakoze
Habyarimana reka duhe ijambo perezida ntibantunganya agira icyo yishyuye ku bibazo mumubajije
yewe sinatumiwe ubwa mbere nk'uwo muri Senarede natumiwe uwahoze arongoye igihugu nk'uko mbere turi kumwe na mwene wacu Domisano Ndayizeye kandi n'uwundi asigaye Perezida Buyoya nawe nyine yari yatumiwe ngira agize izindi ngorane. Hari ikintu je numvise benshi duhuriza ko kandi gisigurika, kandi umuntu wese ashaka amahoro mu Burundi ategezwa gushigikira, nuko abantu bose bashobora kugira icyo baterereye kugira ngo zingorane turimo tuzirengane botumigwa, na cyane cyane mbere nk'abari mu muhari Senarede, kuko turazi uruhara bagize muri kino gihe mu kurondera inyishu kuri ikibazo cy'u Burundi kuri zingorane turimo. Mugabo kandi haravugwa abo bashaka canke mbere bamaze no gufata ibigwanisho, naho nyine dushaka amahoro koko twobarondera. Hanagira nibutse yuko igihe twari mu biganiro vy'Arusha haratanguye haraganira imigambwe yari 17, hakaba harimo n'imihari itatu ya Rwanda. Mugabo byari byaribonekeje ico gihe yuko iyo mihari itatu itari ifise ubukari mu byo kugwana nk'iyo yindi itari yatumiwe. Amahoro yagiye kuboneka igihe bo abantu bahutse bagatumira umuhari CNDD-FDD muri ico gihe, inyuma mbere bagatumira n'umuhari Parti Hutu FNL. Ubu rero ako kahise nukuza turagakuramwo inyigisho, mbere tubishoboye tugatumira bose kugira aha tubona intambara ishobora kuba mu gihugu dufata inyigo za nkenerwa, nkuko ariko bayivuga we mu menyeshamakuru ntihagire intambara iba mu gihugu. Erega uwo ni wo murimo umunyapolitike mwiza yotuma mbere kuri ubu n'abarundi bagenda bizera gusuzuma abanyapolitike yotegerezwa kwama ahagarariye. Icyo ni cya mbere. Icya kabiri, hariho uwavuze ati hariho abataboneka nko mu masezerano y'Arusha, hari uwavuze abatwa, hari uwavuze n'abaganwa. Buriya muri politike ibintu birashobora kugenda bitunganywa byongerezwa iyo hari ikintu abantu bibagiye cyangwa biyibagije, mugabo hakaba uburyo babikora. Amasezerano y'Arusha arafise uruhara rukomeye cyane mu kugarura amahoro mu gihugu, mu gukomeza intwaro ya demokrasi, mu gukomeza ukwizera na hagati y'abarundi. Jewe ndavuga ndi ije gatoda mwishure kuko
ndabasabe nyishu ngufi muzi wamukoze.
Mukanya gato y'inukuri ntane n'isegura 33 wondeka yoreyo he. Mu kuvuga rero yuko hakenewe yuko hari ikintu cyo hinduka. Umuntu ntagihindura wenyene. Araheza akagenda muri ayo masezerano akarangire byanditse ingene ayo masezerano ahinduka, hanyuma agafata iyo nzira. Nka jewe wombaza uti mbe dushirimwe abatwa, mbe dushirimwe abaganwa, sinoharira nogira ndi bamwe n'ubwoko abandi n'umugwi uriho mu Burundi koko wemewe, reka tubashiremwo tugasigira turaba gusa ingene ibintu byotunganywa, umuntu wese akumva ko byuhara. Mugabo ngira ngo reka nkoreshe ingufu zanje kugira ngo ndabyange, cyange ngo reka nkoreshe ingufu zanje kugira ndavyemeze ku ngufu byase bikunze. Aho niho rero mbere n'amasezerano y'Arusha atubuza agira ati hari ikibazo mubona kiriho, icara muganire.
Murakoze
yuko abavuga bati tuganire uno munsi koko bafite uburenganzira kandi ariyo nzira nziza ishobora gukiza abantu.
Tubibutse inshuti mwese kamwe ko murabandanya kumviza iradiyo Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turafise wundi munywanyi w'iradiyo Ijwi rya Amerika Claver. Mwiriwe neza?
Mwiriwe.
Murafise ikibazo munyarutse cyane gose.
Mwagiye ikibazo mfite nashaka kandi murakoze kuba mutumira abantu batama nka ntibantunganya yigeze gutwara igihugu.
Yego.
Hama jeje shaka kuvuga kuri mutama ntibantunganya. Ariko aravuga ngo abantu batangaje ko bagiye gutanguza intambara mu Burundi. Abayitangaje n'abantu bakize kudeta ikabananira, harimo baniyombare n'abandi bari bafatanyije uwo mugambi. Je nashaka kubaza mutama ntibantunganya, iyo mu 96 igihe buyo yamuteye kudeta iyimunanira, yaba yari afite ingufu za gisirikare ikamunanira, yari gucahamagara yari gucavuga ati wangiye kudeta ikakunanira, ndaguhamagara tujye mu biganiro tuganire nyine dusangire ubutegetsi. Icyo kintu ni ukuri murakwiye kumumbariza akakicishwa neza adaciye inyuma. Hama mu Burundi twe turacyafite ingorane yuko y'ubukene, ubukene dufite nuko umuntu wese yatagira mu matora adafite amajwi adafite ikintu na kimwe acabona yuko transition ari izo umuha icicaro. ibyo biramenyerewe ngirandibaza nabo ari abaprezida bose bavuga ngo baratwaye bishi bahawe n'amakode abandi bahagwa nuko abandi baprezida bapfuye nta numwe yigeze atorwa n'abene igihugu nuko iyo twatwaza ko bakaje kuri
tere murakoze
bakabari abanyagihugu amanatwe tukabatwara tukabiyumvamo
murakoze Clavere ibibazo byanyu ndasaba ntibantunganya byishure mu kanya kari imbere cyane cyane ikibazo cy'ambere ariko nashaka ngaruke ku mushya ntahe Bernard Ntungwa nayo nawe nyine agire icavuze ku bintu mushikirije cyane cyane ku kibazo cawe cha kabiri Clavere uvuga ko ubukene bugarije abarundi kavuga ko imigambo itagira abanyagihugu isigaye ifise akizero kuri leta zifata kibanza za transition cyanki ibindi nagira mutamwe mwishire kuri cyo kibazo mushya ntahe Bernard
kuvuga ko ubukene bwugarije abanyagihugu nibaza ko atagitangaza kirimo ahubwo ari gucishura neza ari kuba nyakuba perezida Philippe Nsibanonganya kuko umwera ngo ivuga ukuri ugakwira hose leta mu gihe iriko yica abanyagihugu ikababuza gukora ikabugaranira mu mazu ikababuza kurengana mu mabarabara nta kuntu abantu batotsicwa n'inzara uyu munsi n'abantu bishwe n'inzara kubera ko leta ubwayo iri yugaranye kuko ntijya habona hanyuma n'abanyagihugu irabugaranye nimvuge ku kintu nyakubahwa perezida yaravuze Ntibantunganya ati abakumiriye bamwe bakandi baze mu biganiro bamaze gukumirirwa kuko hari abatatu muri yavuze Sinarede yavuze imihari yavuze kwizogwana hariho Morena ivuga ko itazogwana ariko yatumirwa kandi irimwo abantu benshi ko tubyumva none niba abo bantu bose batatumiwe akaba ari muri izo biganiro kuki atamusaba ko bareka guta umwanya bonona amafaranga cyangwa bonona umwanya akavuga bakabwira umuhuza agatumira abo bantu bose batatumiwe bakaza muri izo biganiro ni ukuvuga ko nawe nyine nariyo kandi abona neza ko atakizogwa muri izo biganiro ikindi ni uko mu bavuze kugwana hariho hari bita Rede Tabara Rede Tabara uko twumvise abawurongoye bari muri Senarede none umva Senarede yotumirwa gute hanyuma bagumva bafise abagwanyi hari ibintu bimwe bimwe usanga bafobeka kubera abo bantu bitwa ngo n'abanyapolitike bama bimanika hejuru usanga bafise ibintu bihishijwe ahubwo bahisha abanyagihugu bakaguma bicwa abanyagihugu bapfa bicwa n'ubukene
yego imbere y'uko duha ijambo president Ntibantunganya nashaka n'umushya ntahe defense rugemagiri icavuze kuri ico kibazo c'imigambo yoba itavugira abantu igashaka amareta avuye mu transition eka nico kibazo cimirwi ivuga ko ishora gufata ubutegetsi bicije mu ngwano mukanya gatoyi umunota umwe mushya ntahe defense ndabona ko akanya kariko kagenda
igo murakoze ego ivyo bintu vy' byabanye politike abakuru b'imigambwe abategura iyo migwi y'ikugwana byose bijanye nuko kuntu hariho ubukene mu gihugu urumva nuko kuntu abanye politike bashaka kugira aho bahagaze kugira bashobore kuja mu biganiro urabona hari ikintu kiduragiza abanyagihugu ibyo ni ibintu byadutse ejo bundi urumva usanga umugambwe ucikamwo amashami ugasanga umuntu iyo ugasanga umugambwe uri kuracikamwo amashami ibyo bigatuma biduragiza abanyagihugu kugira ntibamenye neza imigambi n'imigabo y'umugambwe ibi navyo byadutse ubu by'uko hariho imigwi y'ingwano ziri kwiraba nuko bamwe babigira batabigira mu ntumbero y'ukoroheza abanyagihugu babigira mu ntumbero y'ukurondera icicaro muri ibyo biganiro hanyuma baronde ni baronde n'ibyicaro bya politiki intumbero rosiyo twibaza yuko nabo nyene bohindura murabona muri iki gihe hari hakeneye aba ni habari opposition habi opposition imwe niba babo z'ukuri bagwanya leta imwe mugabo rero murabona uko biri ni ibintu bisanzaye nta buzi
nayo nyene itarondere ivyicaro vya politike nkuko muyivuze ego deka ya president Ntibantunganya mwishure cha kibazo babazani cerekeye iyo ira kudeta hanyuma mufite igisirikare abo abagize kudeta mwari kuca muganira ni kibazo cabajijwe n'umushya na Clavere muduge ku ijambo umuntu tumwe murabe ku isamuzi bamukoze
ndi bada yuko mukozwe kibazo ngira ngo hari ibinzi yavuze n'impaka ubwa mbere hoho abo twifuza ko boganira kuri kino kibazo kireho ubu sawa bonyene yise kubagize kudeta hariho nabandi benshi icya kabiri hariho imihari cyanke imigambwe ikurikirana ibya politiki kandi yagiye yiyerekana ku buryo abantu bose bazi navuze nk'umuhari ishyirahamwe Senared ibyo ririho icya kabiri hariho n'abandi bari mu mashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki nayo nyene yagiye ashyikiriza ahagaze ku kibazo abo bariho icya gatatu hariho imihari yafashe ibigwanisho abo bariho
ariko muduge ku jambo president ntibantunganya mwishure ikibazo yabajije
cyawogira ngo abone uja mu biganire ugiye kuvuga ngo bamugirie kudeta mu 2016 yari kwemera yuko abo bagize kudeta bicarana uwo mengo ashaka kuvuga ngo ndiko ndavuga ngo bagize kudeta abo yita ko bagize kudeta dufite mu kwezi kwa 5 ngo ari bo bicarana bonyene na n'abafite ubutegetsi ubu sivyo navuze namba ariko akwegera ko kugira ngo arenge ikibazo ameze nk'abantu bakunda kwamiyo ariko barambaza ibibazo bagira ngo yari bagiye yavuye nagira ndababwire yuko urumurongozi tugenda ushiramwo ishori ku kibazo uradi kideye gukogwa kugira ngo ikibazo igihugu gifise ukigikize
ego meyereka
iyo biba atakibazo kiriho nta yamajambo abari karavugwa nagira nishuru bwa nyuma harabagiye bavuga ngo inzara mu gihugu ubukene mu gihugu nukuri icyo nicyo gikomeye cyane ibi bihe bigoye twagiye ducamwo byatubujije kugira ngo abarundi duhangane n'ubwo bukene ubukene ni bwinshi
ubwo bukene bwarasubije n'igihugu nyuma mushya ntibantunganya
n'ukuri abanyapolitike bagira politike nziza kuko ariho bagira politike mbi nibyo haba mu batwara haba kuri umwe mu bagira bati twifuza gutwara bagira politike mbi abanyapolitike borondera rero ingene botsimbataza amahoro mu gihugu kugira umurundi ahubwo yitaratarize araje
ibyo nivyo vyifuzo by'abanyagihugu bose mu Burundi president ntibantunganya nagomba imbere yuko ndabona kanya katujanye nashaka duhe ijambo undi munywanyi wa radio ijwi rya Amerika nkuru nziza mwiriwe neza muratwumva nkuru nziza
yego ndabumva
murafite ikibazo munyarutse ikibazo icyimviro
bo cyera mavuge hello
duga ku ijambo turakumva kanya gatoyi cyane
no kuvuga ugena mabati n'abantu bategetse ari imbere abantu bigira ngo basubugambwe gambwe ugasanga uyu no munsi afunze kirobere iyo afunze kirebere abasanga n'imbere y'amategeko abantu bari hejuru basaba kwa kucemera kugira ibintu biri mu Burundi bishobora byo babyogira n'uzenya twoba twogira amahoro mu Burundi nuko uno munsi no bugambwe gambwe n'amakungu dufashe mu kuzarabugwanya abwigira ngo bwa forebu bigira ngo ba bandi bareditabara amwe mwifarige makungu agiye azemera uwo waraye ngo Roderio mu Burundi n'izuku nuko wahari Roderio mu Burundi n'izuku nuko amabazemera uko nyene ariho bamwe barakino barabati ngo dufite Roderio amakungu nase bati cyabatirije ati mukuri mu Burundi twashobora umutekano kandi kawa urama
ikome urakoze inkuru nziza ico kibazo mushenahe Bernard Ntungwanayo mugire cyo mukivuze ko avuga ko amakungu akwiye gutera ivyatsi abantu bose uvuga ko bafise umurwi urwanyu ubutegetsi mu kivuga kwiki amasegonda 30 zo gukoze
ikibazo cy'abarundi n'ikizo ushigikwa n'ikizogira cyo kivuga ko n'abanyamahanga ariko ikibazo cy'abarundi kiraba barundi ubwacu ahubwo abarundi nibemereye bategetse mu bajibondo bemere ko hari ibibazo biri hagati ya community zibiri aho cyo n'abatutsi baze tuganire parite hutije hamwe parite tutsibe tuganire ingene tuzobana cyangwa uzosura kwica uwundi umuntu wese abeho mu bwigenge ari uri marime ari uworora yorore umuntu wese akore icyo ashoboye gukora n'ibindi batubesha by'imijambwe ni ukuturi hendanira ko batwica iminsi yose bazokwama bica abantu imyaka yose
mushe na defense rugema ikibazo gishikirijwe na nkuru nziza yakivuga ko imirwi yose igwanya ubutegetsi kwiye gutegwa ivyatsi mu kivuga kw'iki amasegonda 30
egome ivyo nivyo iyo migwi nibaza yuko imbere yuko bafata ibigwanisho bari bakwiye kubanza kuraba yuko boganira kuko amaraso y'abarundi amaze guseseka ni menshi ntawe yakurikiza yandi urumva ibintu byo banza guca mu biganiro
yego me
ariko rero mugabo hari kintu n'ukuri nagomba kushikiriza umushinya kwa ntibantunganya kuzerekeye ikumirwa ry'abaganwa nagomba ndamubaze kuko ari muri izo biganiro kandi n'ubutumire kuko twarandikiye banki imune kuri ico kibazo abantu barundi benshi barakizi je naragiye Entebbe mu kwezi kwa 12 ndabonana n'abarundi batari bakibagiye bari bagiye mu biganiro bya Entebbe ama ndavugana n'abandi babijejwe baremera neza yuko mu biganiro bizokurikira abazo dutumira ubu rero nagomba ndamubwire nk'umurundi kuko iki kibazo c'abaganwa ndikitegeza kuvugwa n'abaganwa gusa cyatezwa kuvugwa n'abarundi bose kuko ikumirwa y'umurundi mwene wanyu nuko yategeza gukogwa
ariyo
turiko tuvuga ngo dusaba ubwoko n'ibintu twetwe washaka n'intumbero dufise si yukugira tuje mu magabura nyama ni kintu cyo kuvuga tuti abarundi bose nibiyumve
reka duhe akanya
ibyo rero nibyo dushaka gushikiriza hanyuma washaka ntidushyigikiye iyo gabura rya moko mu nzego z'igihugu twe dushaka yubuko umurundi aronka icakora muri leta ari uko abishoboye
ego me idefonse ikibazo mushikije nibaza ko president ntwantunganya acumvirije ariko nagomba imbere ko turangiza ikiganiro duhe ijambo undi munywanyi muri radio ijwi rya America ETN muri beneza
yenda baramukije ngo ijwi rya America n'abantu batumire matumizi
ego barakumva amasegonda make ikibazo cyumviro
ikibazo mbanze gushimira uwo mutumire wanyuma hejeje kuvuga ibyo bijyanye n'iby'amagabura nyama ikibazo cyabaye mu Burundi ni ikibazo kijyanye no kutavuga ukuri tuvuga ukuri kugira ngo bajye mu biganiro bajye gusesagura amafaranga y'igihugu kandi bakoresha uburyo bw'igihugu atakiri na kimwe ariko barashikako nibarare bayage batuzanire ibintu bimeze neza turiko tworonka amahoro kuko iby'u Burundi cyamenye ko abanyepolitike bacu atakintu cy'ukuri bigera bavuga atari ikintu cy'ukutubesha gusa
egombe
nyakuba wa perezida Ntibantunganya alo
duga ku ijambo amasegonda 30 nyarutse
nagira mbaze nyakuba wa perezida Ntibantunganya ndamubaza nti none ntahamwe ibyo biganiro iyo senarede bavuga icyo tubigwa cyogenda gute ko bahurikiye muri senarede murakoze
icyo kibazo asanu acishuye ariko nashaka acafata ijambo agira icavuze ko nduva ko abanyagihugu basana bamaze kuruhishwa n'abanyapolitiki bavuga ko abanyapolitiki batavugana ukuri baba bagiye mu magabura nyama icyo kibazo mu kivuga ko iki president Ntibantunganya mu gusozera
hari byo bintu nshaka gushikiriza nihuta cyane sindakugore ica mbere mu masezerano y'Arusha koko twari twaranditse yuko tugize ugwego bw'isirikare n'igipolisi bihurikiyemo abahutu n'abatutsi ku rugero rwa 50% kuri bamwe bose kugira ngo twirinde ibyihomya bwoko bya kudeta aha no kuvuga yuko rero iyo hagize guca kuri n'amasezerano y'Arusha ibyo bibazo bishobora kongera bikagaruka sinzi rero yuko ari cyo cyatumye inyuma yuko arabavuze yuko amasezerano y'Arusha yarenzwe hashitse birya byavuzwe mu kwezi kwa gatanu ica kabiri
ariko president Ntibantunganya murazi ko ayo masezerano y'Arusha muvuga ko yarenzwe avugwa ko kubiri bivuye kwa nya politike n'imigambwe yarimo
ngombwa yuko umwigwamwo abantu bose harimo na senarede n'abandi boshora guterera kugira habone kumuti kandi kushira mu ngiro bizoshoboke ica gatatu numvise yuko abanyagihugu hari bazo bafite kwa nya politike aho naho nyene abantu bagira politike nukuza turikebuka tukuza twemera kandi yuko abanyagihugu batubwira bati tubemera iki tubagaye ngaha kosora ngaha tukabyemera kuko koko abanyagihugu bishizeho bati abanyapolitiki nta kindi kibari mu mutwe atari amagabura nyama hazwa bashika bagira bati nidukeneye umunyapolitike mu gihugu aho naho byogorana mugabo ndibaza n'abanyagihugu baze baratandukanya abagira politike mbi n'abagira politike nziza kuko haba hari abapolitike bagira politike mbi gusa nitwa tukivuga n'u Burundi
ndabona akanya kariko katujana
abadarabaye
cyose ndabashimiye cyane gose ku kanya mwatoye mu bikorwa bihambaye cyane gose mu nama yarusha ariko mwatoye akanya ko kugira ngo bugumane natwe mu ishuri ibibazo ka munduye n'ivyo mu biro byanyu n'ukuntu ikiyago kiriko kiragenda turagushimiye nawe mushikana he Bernard Ntungwa nayo mwigoye namwe muraduha akanya ko kuguma ngaha natwe ni saha yose turagushimiye nawe mushikana he Defense Rugema ku kanya nawe waduhaye turashimiye abanywanyi radio ijwi ry'America bahamagaye ka tukabaha bakaduha n'ivyo biro byabo turashimiye ingenieur na innocent mwese mugire amahoro n'umugoroba mwiza.